bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vya rino genekerezo rya 49 ukwezi kwa munani muri 2017 muri cya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya
twarahungika cyo cyumviye cyo kurondera ingene twiyungunganya kuko iyo abantu bahunze ntacyo bafise kinewe nuko baje hamwe kugira ngo barondere uburyo buke babase bafise bagushire hamwe bashobore kwiteza imbere.
Numushinga ntahe Audace bizabishaka aramutswa ishirahamwe imuhira ishirahamwe ruheruka gushingwa n'abarundi bagera ku n'impunzi z'abarundi bizahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bagera ku 130 ico rigamije n'ico rimaze kubamarira ni handi hatongume ku maradio yanyu. Ariko mu ntunge maze ndabwire muri make ko muhari ukomeye mu igwanya leta muri Sudani y'umanuko uvuga ko umenyesha makuru w'umunyamerika iruka kwicwa mu ico gihugu hishwe arashwe atari kumwe nabo mu rugamba barimwo bwo kugwanya ingabo za leta. Christophe Allen yarashwe mu mutwe ku munsi wa gatandatu n'abasirikare ba leta mu karere ka Kaya kari hafi y'urubibe ruha ico gihugu ca Sudani y'umanuko gihana n'Uganda mu gihe yari kumwe nabo ariko afata amasanamu y'iyo ntambara nk'uko abagwanya leta babisigura. Ku ruhande rwa leta Michael Makeu ayivugira siko abibona amenyesha nyabuna ko umenyesha makuru w'Umunyamerika yari kumwe n'abariko batera ikirindiro ca leta leta z'umwe za Amerika iremeza urupfu rw'umunyagihugu wayo. Allen yari umenyesha makuru yigenga yamuka mu gisagara ca Philadelphia muri leta ya Pennsylvania akaba ariko akurikirana intambara hagati y'abanyagihugu mu ico gihugu ca Sudani y'ubumanuko kuva mu mwaka wa 2012 tukababwira ko hamaze gutangura iyo ntambara amenyesha makuru bagira kuri 10 aribo bamaze gupfa bari ku kivi. Senare ntayinyuzwa muri Kenya kuri no wa mbere yarahaye uburenganzira batavuga rumwe n'ubutegetsi bwaho bwo kuraba inyandiko zose zerekeye amatora hamwe n'ivyuma vya ordinateri vy'umurwi ujejwe amatora kugira ngo bashire amazinda kuvyagirije bavuga ko amatora y'umukuru w'igihugu yibwe. Ivyo ni nyuma y'ibiganiro vyatangujwe mu mpera z'inondwi iheze aho iyo sentare yatanguye kumviriza ibirego vyatavuga rumwe na leta bakana ivyavuye mu matora. Ibiharuro ntabanduka vyahaye Perezida Uhuru Kenyatta intsinzi kuri Raila Odinga mu kumurusha amajwi yababa umuriyoni n'ibice bine. Abandi bumvirijwe n'iyo sentare kuri no wa mbere nyene n'abashingwamanza babundanira Odinga ababuranira Kenyatta hamwe n'umurwi ujeje gutunganya amatora bamwe bose bashikiriza aho hagaze. Sentare ntayinyuzwa ya Kenya ifise gushika ku munsi wa gatanu w'inondwi kugira ngo ishikirize ingingo ya nyuma ntabanduka kuri ayo matora. Ku mugabane wa Amerika, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yashikirije ko azokoresha ububasha bwa n'amategeko kugira ngo ahe abanyagihugu bo mu ntara ya Texas na Louisiana ariko arategwa n'imyizurira uburyo bwo gusanura ibiriko birononekara. Ivyo yabitangaje mu kiganiro yahaye amenyesha makuru ku iroviwe kuri no wa mbere. Bitegekanije ko Trump agendere umanuko bushira ubuseruko bwa Texas kuri no wa kabiri kandi avuga ko azonasubirayo ku munsi wa gatandatu ahazogendera na Louisiana kuraba ko abategetsi bafite ivyantenegwa vyose kugira ngo bakize abanyagihugu babo bugarijwe n'imyuzurira. Trump yatangaje ko abakozi ba leta 8,000 bari ku kivi muri Texas gutabara gushika ubu abantu batandatu baramaze gupfa mu gisagara ca Houston no mu micungararo yaho. Radio Jwi Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumvigana ivyo yacu muciye kuri rwa internet kuri radio yacu wezi 3 radio yacu vewa@kaburungu.com na kuri rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ongere ndabahikazi kiganiro cacu no musi tugihere mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza ikigali tubabwira ivyo abarundi bagira ku 130 baherutse gushinga ishira hamwe gitwa imuhira kugira ngo barabe ingene bo kwisananura abaronkejwe akazi n'iryo shira hamwe ntibajye umunwa bemeza ko umushara baronka kuri kwezi ubatuma bagira ubuzima butandukanye n'izindi mpunzi nkuko mu byumva mu nkuru y'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana atangura tubwira iby'iryo shira hamwe
Koperative Multifonctionnaire Imuhira iriremera mu karere ka Gasabo imbere ya Stade Amahoro nishiramwe ryo kudandaza cyashinzwe n'abarundi b'impunzi baba mu Rwanda bagiye hamwe bashikije na 30 intumbero yabo nuko boronka ico bakora bakiteza imbere Odasi biza bishaka rongo iryo shira hamwe amenyesha ko kuja hamwe ariyo ntango yiterambere n'abarundi barayamaze ngo ubugirigiri bugira babiri
twarahuye ikitare dusho tugiye cyumviye cyo kurondera ingene twiyungunganya kuko iyo abantu bahunze ntacyo bafise ikenewe nuko baje hamwe kugira ngo barondere uburyo buke babasi bafise babushire hamwe bashobore kwiteza imbere ni koperative rero mu kuyitegura twarabanje turabwambere ko hariho amategeko abirekura hamari dusanga hari amategeko meza turikwira nk'impunzi canke nk'abarundi canke umuntu wese yabishobora ko ashobora gutegura koperative ikemekwa
kuva batangwe gukora mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka biza bishaka amenyesha ko amaze kubona icyo shira hamwe rimariye baba abaharonsa akazi canke abahateramira
hariho abantu bakorana muri koperative abo rero novuga nka 90% kwijana ari impunzi urumva abaharonsa akazi bakora umwe barahembwa bagafungura n'abandi bene wabo batararonka akazi ishurumba ni ikintu gikomeye cyane ikindi naco nuko abanywanyi ba koperative bafise aho bahurira uretse n'abanywanyi gusa ba koperative n'abandi bifuza kwivuna kanyota gufungura aho barahaza hanyuma rero urumva rica ari ibihuriro byiza kuko buri kintu kigoye muri byose ni kuba umuntu ari wenyine
umwe mu baronsa akazi arashima uno munsi ntambwe ageze ko yahunze arangije amashuri yisumbuye ariko akamenyesha ko naho adakora ibyo yize akazi afise uno munsi kamubeshejeho
nashitseho ubuzima abandi bangora kubera ko nubona yari yanyakiriye ngo mpaye akazi hari Nyamata yankoresheje amezi 5 nkora mu kiraro cy'inkoko ntiyanampemba gushika nino saha ariko maze hari umunsi kariko turagenda kwiyandikisha ngo baduhe ya carte d'identité duhura n'umutamarambi ariko hano bariko baritegura kugira ngo batanguze ibikorwa bya koperative ndaza ndiyandikisha noneho barampa n'ikibazo ngira Imana ndaronka akazi mwo hano rero aho ngeze hano ndumva ko merewe neza kurusha bya mbere
nsanze uri mu gikoni niho uri kurakorera umbwiye ko wize amashuri yisumbuye warayarangije biroroshe kwakira akazi nkako nyabarahije amashuri
ukuntu nagiye niga ndetse nkiri n'umunyeshuri JKS nariri ya Minerval n'ikiyede nasona agikora se nigeze ngaya akazi jewe no mu mwonga ndagenda nkatera n'umuceri ntinya akazi jewe uko mbere uko biri kose ako shobye kose ndagakora
sabarundi gusa bakora muri iryo shira hamwe ryashinzwe n'abarundi kuko hari n'abanyarwanda baharonse akazi uno mwigeme amenyesha ko akazi yaronse kamufasha kwishyurira amashuri
njyewe ikintu byamfashije cyane nungutse inshuti cyo nicyo cya mbere cya kabiri inshuti nini kudahuje igihugu cya kabiri kandi byamfashije okay tugende mu buzima busanzwe ngende mu nyeshuri narangije high school demi kenze nyine mba nicayeho umwaka umwe kugira mbanze ndonke akazi nini nkabona nge nzakomeze kwishurira nyine ikintu byamfashije cyo nk'umunyeshuri wiga nigaga byamfashije gukomeza nkakora nimugoroba then ni mu gitondo nkiga bisanzwe nyine nkishura bisanzwe nkoresheje amafaranga nemwe ikindi karare n'abarundi byaranshimishije cyane kuko collaboration zariyongereye bitewe n'uko nari menyereye abanyice y'abanyarwanda nyine nagiye menya byinshi
abantu bahurira kuri Restobar yashinzwe n'iryo shira hamwe babona ko ababategura icyo kibanza babafashije cyane kubaronsa ihuriro aho basanga barundi bateramiye baganira ibirabo igihugu cyabo
kuva imuhira cooperative yoguruye restaurant bar imuhira aratubwiye akamaro abarundi b'impunzi ari Kigali turahatemberera yufise umuntu ushako icyo muvugana uramuhamagara mugahuriraho noneho iyo hateramiye uhabona abandi barundi twakunda kubona mu Burundi tugasangira bikana kwibagiza ubuzima ubayemwo kuko agiye sanga ariko bavuga turimba ku Kirundi reka nimuhira koko
uwarongoye iryo shirahamwe amenyesha ko bafise imigambi ya vuba yo kugurura ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kuko amategeko y'u Rwanda abibarekurira kugira babishikeko amenyesha ko bagiye kwakira abanywanyi bashasha bizotuma umutahe wo gushika kuri uwo mugambi ukwira. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Mu kiganiro rero cuno munsi c'abanyedini nk'uko muyimenyereye n'imisi yose nkano mango tuzakugaruka kuco twari twabashikirije ku munsi wa gabiri wahera kuko mwabidusavye kikaba kijanye n'itegeko ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi yaherutse kwibutsa ko abagabo bafise umugore arenga umwe babwirizwa guhitamwo umwe bubakana imbere y'amategeko. Mu kiganiro mgenzi wacu Diane Ndonse yagiranye n'umwe mu ndongozi z'idini rya Islam mu Burundi Sheikh Haruna Nkunduwiga ari kumwe n'uvugisha mu Geita ho ineza y'abana Sojepai David Ninganza hamwe n'umushinga mateka Angel Chiza bagarutse cyane kukingirwa k'umukenyezi akuwe ku mugabo bahorana Haruna Nkunduwiga atangura asaba ivyigwa bicukumbuye imbere yo kwagira ingingo yose ifatwa.
Nagira ndababwira hakenewe ivyigwa bikomeye kugira ngo bamenye ababyara gose nabo bari kubagabo canke hore n'ababyara batari kubagabo megawe nabo itegeza kubafata byo bati bari kwaronuka ku murinzure urugero ni hariho ibibazo mu bijanye no kwemera kwacu nkuko nabivuze bavuze ngo mu Burundi umukenyezi dufashe ibiharu bihari ngo afise abana batandatu nimo ni kuba biharuwe mfate ko jewe nibarutse wewe nyakuba mushinga amateka ubarutse kuko Imana niyo iguha abahungu canke kagwa abakomeje kakuvangira ikagwa abigeme batandatu isabye kwigwa abana batandatu abigima batandatu akarongorwa umwe abandi batanu bataronsa abagabo baba abandi mbega ko bafise uburenganzira gikono byita kugira ngo bashobore kwinezeza ku muri wabo bakakuza rimwe wese abana batatu batatu cyangwa batandatu badafise se mbega umutina w'ucubuwe kuko urumva twa dufata gusa abantu bubatse turiko turibagira bajya nabo baza kubyara batubatse atateko nimo niza kubafata kandi ari byo remu gihe maze kumenya nuko aba bakenyeze uvuga ngo bavanye ku bagabo babo bazocubaza guca muri izo nzira barondera ingendo baza kubeshaho bajya abana bato batubafise kuko naho umugabo avuga ngo aramuhabiza kumurera harahamu bidakwiye turabiteko turisizeho ico rikiza ingore ntwa twa dufite cyo turi umuti ico rikiza nico yobashe byica kugira ngo ndivuze cyo gusanga byica ibintu byinshi gusumbye byo kiza turari wundi muti cyo gufata ku ruhande
Haruna mwe ndumva muvuga cyane kubana ariko mu idini ryanyu murongora abagore barenga umwe kuko leta iragomba kubanza gukemura ikibazo c'abagore barenga umwe hamwe ikibazo c'abana naco ngira ngo ikazoshinga ico gitigira ngira ngo mu nyuma nubwo itaragitomora neza kuri ico kibazo kijanye n'umugore arenga umwe mwebwe none ntimwiteguriye namwe kugira shiramugira kuko mushinga amateka yavuze ati
aho nyo no cambaza nkuyo mushinga amateka kuko bose no bugongo serukira leta mugabo mu mategeko batora birimo bega none leta y'u Burundi uyu munsi inyima y'imyaka amajana angahe Burundi buriho uyu munsi ihisemo ko yoza guhonyanga imategeko y'ukwemera kwacu naho nyene naho nshaka nabaze uko niba iyo tegeko rihari umunsi bagasanga atari ico kibazo dufise mu Burundi yo civuga ngo rika tubabuze kuko hariho byinshi
basigaza akajyango rero ku bujyanye n'amadini
na cyane cyane bahanze aho ivyo byigwa jerekana izo ngorane ziri mu gihugu ico zivako ntidufata iteko gusa kuko bari umuntu umugwi w'abantu urisabye guce turishira mu ngiro tutabanje kuraho kandi ntiturabusa abari kwabwa ngo bakinyi
ariko
nabo nabo nyine ntituzobarabe ejo arabiyo musa abana twa turashamye barabara bagiye kurirwa na nyina gusa cyangwa bagiye kurirwa na se gusa
urakoze n'ukuri niko ndumva ko muri ko muravuga inshoze son contre muvuga ati reka tukingire abantu kandi mugaca muvuga ati muratoya abagore beje bikunda none niyo bishitse urambabara niyo bishitse nk'umugore umwe akitaba imana none abandi baregwa nani baregwa na mukasi
iyo ngingo y'imana
oya siba nico mugabo je wico nshimikiye mugabo
baregwa neza naho nyine
je wico nshimikiye ko nokuri tuvuga nokuri ngaha iri tegeko ndasubiramwo ryaje gushiramwo urutonde ryaje gushiramo kubibutsa aritegese nke rekana yivuga mu gifaransa nke ariho muca munsi gure le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires de sensibilisation pour modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des pratiques coutumières ou de tout autre type qui sont fondées sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou de l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé de l'homme ou de la femme. Birumvikana n'ukuri.
Yego.
Abatari ko batahura ico gifaransa
kivuzwe.
Birumvikana n'ukuri.
Ego, ego, neza neza cyane. Je itegeko ndaryumva itegeko ndarifikiye. Urumva leta yaragombye gukuraho akajagari kinjira mungo bamwe bafatiye ku mico abandi bafatiye ku migenzo abandi bagafatira kwifata nabi ubyo butandukanye ugatusanga nakajagari kinjiye muri societe. Neza cyane byukuri nka jewe komo se kumbaza nababwiye ko atacu ndiko ndaroprosha kwitegeko mugabo ico ndiko ndaroprosha ko niki ni ngenere riko riraja mu ngiro kuko hari akantu gatoyi kadakingiye urabona abantu bafite imitima myinshi ibi bintu kugira bibe mwavuze kandi muri iyo teka araho bitavuga kugira ngo habe poligami nuko habaho umugore abikoze nuko habaho umugabo abikoze kandi nuko habaho abajejwe intwaro administration ya la base babigizemo uruhara kuko nta muntu aza kugwaka indaro atabanje kujana na karanga muntu kwa nyumba 10 hanyuma ukavuga n'imisa zohamara ingene igana igihe bagaza isha iyo tegeko niko byari none umuntu yozana umukobwa akahamara ukwezi umwaka akabyara abajeje intwaro babona hanyuma abana bagaca baje kwishura amakosa yakozwe na se amakosa yakozwe na nyina yagiye ku mugabo bizu yundi mugabo tukibagira ko intwaro zifite mu ruhara ama republika uko yagiye aratandukana afite mu ruhara indira ndakubwire iyo urugo rumaze imyaka 30 ruba legal ruba illegal hariho ibintu byinshi byabinyegejwe birashobora gutera induru mu muryango ndagwa karorero nibubanza igihanga aho umugabo yavuze ati bon ubureyo jaye ndahisemwo umugore umwe umwe arasobana munani ubundi 9 kandi mugabo hari imbere washaka ukiritegeko rinjaho wewe yarafashwe n'ukwemera avuga ati je ugusumuzi nagijijwe acafata wa mugore mukuru yaravyubahira iki abari wagirante agumya wa mugore mutoyi ati wewe sisubire kukubona cugenda acavumbugira ati
nababana
bi nababana ati abana ndabarira acaza gutora babana 9 hewe muri abo harimo abasirikare abofisiye hatimbo na rero umugande w'abana baje kunyitura none mwibwiye nibiki urumva rero azanye induru mu muryango urumva ayo n'amatati rero iteko ricariza no kugirana bamusantiye bafite akazi kenshi ngenda kubwire wibitegurije mu ngiro wumvise abantu ibihumbi nk'ivyo bategerezwa kuca berekana n'intumbero abazobishyira mu ngiro abaribo ivyo navyo nibiza muri litegeko biza muri ama text d'accompagnement nakubariye erege yatevye muri uwo mwanya atevye ibipfa ni byinshi abanyagwa ni benshi harabana batazoja kwishura mu gwijeta kwera ayo ama text atarahaje atarereka obligation abo bagabo bafise
nivyo nivyo David nivyo nivyo uri kuravuga nivyo amategeko turahuje kazima mwese munyemereye ko iri tegeko ariryo ari kugira ngo riza n'umurongo tomoye mu barundi sivyo none ubu rero kuvyabana ayo matext reka twese tuyasabe ajeho kujya tunganyiza abo bana kuko abana ntibategeza kurengana abana sibo hanyuma batorane babahe ibyo bintu kugira ngo abana bagume baregwa neza abo bana bagira babiga amashure byose bitungana
biciye kuri nyina wabo
abana ntibateza kuri nyina ntibiteza guca kuri nyina wabo
abana batwaza basangiye kiwe
kuri dusavye umwana no dusavye yuko abana batunganizwa neza ntihagire ikintu cyononekara kuri bo
kandi umwana
umukenyezi
none mbega umukenyezi
je banashaka
ngo ari aka ahantu bafataniye n'umwana
ego umukenyezi agomari none ndasinyira uwo mwana none ninda mu mwana ninda avuze ngo ntazosubira kuvugisha mama wiwe cyangwa mama wiwe niya bashobeye gukushora ibintu ashoreye kumbaho nta kimwe
yuko honorable nago badamusabe ndamubaze ikibazo kimwe cacishura umufasoni umukobwa yasavye location vente mugabo ari muri uwo mugwi wabo urumva location vente yarayisavye ubu yarahejeje kuri wa kandi iheje kuri wa umugabo nawe yaragiye kuyipoteka mu ibanki uravyumva kugira abanze kuyipoteka abanze kuyandikwa ko uwo rero aratawe mbega none ngire ndakobaza uvuze uti mbega abantu bazokirwa biceye kwasi urumva nta citiriwe ivyo kubera iki ntakiri umugore wiwe none uva abo bana bazora baje kubinotorerwa ko namukase kandi ari byarondewe na nyina urumva rero yateko ndakubwire text d'application bategereza kwerekana ibyo umugore yarondereye muri ugo rugo ntavyakwa
n'ivyo David ivyo muri ko muravuga nico gituma iritegeko litatanguye none rizotangura rya litatanguye ubu hazoza nibindi byinshi ubu rero ayo maka uri kuravuga sesondeka izo irimwe ingahe n'ingaha la administration locale izo yitreta neza cyane
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Bavuze kubijanye umwana yuko hari hanategerezwa gukingirwa agakingirwa ariko biciye mu mukenyezi mbwa mu mukenyezi nawe akabataho ariko arakingirwa cyane ariko amategeko akabakingira umwana cyane uwo mukenyezi mwebwe muvuga kwiki
nuko natanguye ndabivuga yuko ibwirizwa shingiro mu bisanzwe riduha ubungane bw'abakenyezi n'umugabo cyane bw'abakobwa n'abahungu ariko dusanga mu mategeko yanda zarakurikira adakingira umukenyezi bikwiye mpereye cane cane ku itegeko rigenga ingo n'imiryango code personne de la famille iryo tegeko rero kubwanje rirakwiye gusubirwamo nashaka no kubibutsa imbere nibaza ko byahindutse nihenze neza itegeko dufise ubu n'iryo mengo mu kwa gatanu 1993 nihenze imbere yaho mwari muzi yuko umukenyezi yubatse imbere y'amategeko yuko yari mu rugero y'abantu bataciye ubwenge yari dana categorie des imbéciles des mineurs des incapables imbere y'igihumbi 1993 niko abakenyezi bubatse bafatwa mu gihugu cy'u Burundi ubu twaragize akarusho naho byahindutse hari kandi kagahaze umukenyezi ubu mu rugo rwiwe ntafise le même droit nk'umugabo wiwe nukuvuga twegwe twitwa ico bayita izifuitie nukuvuga ibyo dutunze ibyo turi mu ngaho nibyo dukoresha gusa nta na kimwe dufite dutegekako ivyo rero nibyo turimo nimba nabandi ma association menshi y'abakenyezi twibaza yuko bizote babikumva kugira ngo iryo tegeko rihinduke mu rugo umugore n'umugabo bangane nkubu ufise ubahungu n'abakobwa ukaba utagize testama hakazogira nk'abahungu bihinduka bashiki babo kuvyo bavyeye babasigiye
gihusi zutaraze
barinda kugenda muri tribunale kugira ngo babarengano aho naho muri tribunale yaramaze kurongorwa naho bamuha ico bita ngo giseke urumva ko ivyo bintu ayo mategeko agihari adakingiye umukenyezi twifuza rero ko mu minsi iza iryo tegeko riranga ingo n'imiryango yohinduka bigaha gaciro abakenyezi bakangana n'abashingantahe babo bubakanye mugabo leta y'igihugu cy'u Burundi yifuza yuko abarundi societe y'u Burundi hajamwo umurongo utomoye neza akabamwo ordre yavuze arunaki mbega nk'uwabavyaye hanze hoho kuri litegeko justema ubu o nta mugabo n'umwe arekuriye kuja kuvyara acapfungwa gahanwa birimo biranditswe neza cyane biranditswe nibyo nyine ako kajagari twashatse kugira ngo kavemwo umugabo yarashura no kuba afise umugore umwe mugogo asaga bya abana benshi hanze birabujijwe nkuko gucikiza n'umunuzi yakavuga ati ndigiriye ubuhoho ngaha hariho kera baha bafata ngo umuhungu bafata aha n'umukobwa n'umukobwa yigemuye nawe nyene arafatwa
ego
ubu rero nashaka yuko pour conclure nuko societe y'u Burundi hajamwo ordre hakavamwo akajagari amakenga ya Davide yo kubana bizotorerwa solution umwana w'ubuntu nta numwe ashobora gusibisa kose kanze abavyeyi biwe kirazira ayo makayandi bazuza bayatreta separemo ikindi akamu nashaka gutera abigeme jewe nashaka kubatera kamu mwabigeme mwe mwabafasoni mwe mumenye yuko imbere y'amategeko murangana n'abagabo banyu murangana n'abahungu basaza banyu naho ibyo gutoranwa bitaraza bizote babije mu ngiro ariko jewe nicyo namandiko ndavuga ugasanga nabigeme mu ishuri muri segonde ugasanga nibo bambere bage no bashika muri universite ukacu buryo bagiye kubera iki kubera na societe David muvuga yuko umuserukira abana ndabasabye icyo kintu
ndabivuga niko biri
ndabikora se ndabivuga mugishimikire ko uko umuserukira abana nti muri abintu zenye mushimikire ko dufata ubigeme bwa barundi kazi ko babona bafise meme valeur nkabasaza babo bashura kubaho bagashira kubandanya bagende ntihagira abantu babwira ngo nkabimo byakira ngo diplome n'umugabo ngo wahejeje ya mbere diplome y'umugabo oya urabaho wewe wa mukobwa we ngaha ugakora igihugu cawe ugakora ahantu hose ukerekana icyo umaze mwishigikire kuko gakaciri muragafite kanini cyane imana yabahaye
ego mushinya mateka angele kiza ngirango akamukanye barakumvise kandi ndumva mwese muharanira inyungu zimwe mwavuze ko leta ari kugira ishireho urutonde kandi yaba David yaba Haruna mwidini rya baravuga ati natwe byo dukwatubikora mu rutonde rero mu kutera turangiza ikiganiro ugo rutonde duzoshigwaho gute hari abavuga ati amahari amategeko adaherekeza neza gatomora neza aba namwe ego Haruna
je nashaka muntu nge mvuga nyaruka yego babe bavuga byinshi niba ariko baravuga bati kugwanya kajagari mu ngo kugwanya kajagari mu ngo niba arabe rero ako kajagari mbega gategwa n'iki kibazo ariko baravuga cyane kategwa n'ibindi bibazo tutareko turavuga uyu munsi ikigira gatatu niko baravuga bati yubaka ni umuntu umwe imbere y'amategeko naho mu nyuma cyaho zakavuga ngo nabazoba bavyaye inyuma ngo bazofatwa yego bajya bavyara inyuma ntibababona yego ntibaje ahantu kumugaragara barabundabunda navuga ngo kubundabunda none uhagaze mbega ni babandanya bundabunda ibi ni byamera mwe nuko ntibizotuma abantu baza kubundabunda baza kuba benshi nimba uyu mugabo yanditswe n'umugore umwe rafite babiri batatu abandi kwamukurako akaguma bundabunda yigira kuri abo bantu akababyarira mbega nkamuze mufata nk'iyo ko atamuntu azo yamukurikiranye ko twavuze tuti intwaro zabaye abantu bubaka izo ngo zibiri zitatu zine babibona ntacu bayivuze dufata umuti ahubwo uyu munsi tuvuge tuti turicaranye ibibazo dufise nibi 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 mbega hamwe twese twobitura umuti gute urama kidufate ngo jeyo nirabe mukiyo ubundi namwibagire kuko ni narawurenganze bwanje nkabwo nganze bwa mugenzi wanje nta mahoro nza kumuronkana mu gihe jewe ndaye ndi yunda karara busa araza kumenera ko sisinzira nibaze ko ikintu gikuru cyane kiri ngaha nuko turaba ibibazo biri mu Burundi nibi mbega twobitura umuti gute tukaje hamwe kidobe dufata ingingo ejo tugaza gusanga ya ngingo yadusuje mu ihumbi hituba abahinga bukuzitara twamaze konego tubanze turabe yuko ejo hijya yeje iyo ngingo dufashe izozana n'ukuri kije twari twifuza mu iterambere ry'abarundi n'abarundi kazi mu mibano n'ibindi ntituze kuza kuza kwicuza twamaze kuza gusesa nico ndiye n'ubwo
ego
zibito mereza ko itegeko lirahari kandi ndashimira leta y'u Burundi yarishizeho kandi kunye n'icubara narigize priorite ariko nagomba gutuma nyakuwa mushinga mateka turi kumwe agende abwire abashinga mateka bakorana kandi bari muri leta banyumva baheze babaze batume ko abashikira nganji bajejwe gutegura amatexte d'application icyo babuze icyarico ingorane bagize iyariyo kugira babafate mu mugongo ibintu bireke kononekara batume ko umushikira nganji w'intwaro hagati batume ko abashikira nganji bose bari concerne baba bazigituma iriteko riko rija mu ngiro niyo bari igituma batagomba gushiraho le texte d'accompagnement kugira abana bacu bakingigwe n'ibyabo bikingigwe
ego mwakoze nivyo le texte d'application misiyo sitegeko ritowe hatiza kuba hero le texte d'application nimba rero zitarasohoka eka aho umuntu agero gerageza abibabwire ariko namwe murafite uburenganzira bwo kwandika murashobora kwandika mugatanga meme de propose kuba kazokuramwo kugira ngo izo texte d'application zibe mugatsubira kuko itegeko ryose rijana na texte d'application ariko twese tuje mu mugu yuko dutegezwa gukurikiza amategeko mugabo arashobora kuba hari hagahaza karacanga kandi misi yose murashobora kuja hamwe mukavuga ati akantu karahatse uko tubona uko ibintu byogenda kugira ngo birame societe y'u Burundi hagarukemo urufasoni hagarukemo kwitonda hagarukemo iki tubona byogenda kunuku nuku ari nagashobora kuzokosegwa n'umunyuma kuko itegeko rirakosogwa ashobora no gukosogwa mama mugashobora kuvyandika bigashobora gushika ari mu nama mashinga mateka cyangwa kuba ministre birashobora kuza ibyo biriho
ego reka tubashimire ku ntererano zanyu onje kiza turabakengurukiye kuri no ntererano yanyu
ego murakoze
namwebwe David Ninganza muvugira mukamunarongoye ishirahamwe gita ineza y'abana sojepayo turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire
ndabakengurukiye cyane
Haruna Nkunduwiga umwe mu barongoye idini ry'abayisilamu mu Burundi turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
mwakoze kudutumira
tukibutsa ko twariko tuyaga kubijanye no gukingira umukenyezi mu gukinga ingaruka zishobora gushikira abana kubijanye n'itegeko umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse kwibutsa ryuko abagabo babwirizwa kubaka n'umukenyezi atarenga umwe Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteze amatwi ku ijwi rya Amerika
akabari no kuri we Diane ndonse duce dusozera kino kiganiro Diane nahazwe nanje twari kumwe kuri micro cho 19 kimenye muhinga bw'ivyuma twifuriza abakunzi b'ijuru y'America kugira umunsi mwiza imwe mu biganiro by'ijuru y'America birabandanya saa 10 muze kuba hafi ya maradio yanyu kugira mushore gukurikirana ikiganiro muri isanga baza kuganira ku masezerano ya Arusha muze kuba hafi rero.